Mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti, muteza matuju gya Amerika, risamira ni Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda, turi kumwe kuri nogenekerezo gya mirongo ine na gatandatu z'ukwezi kwa kane kwa bibiri na cumi n'indwi, Kristo ya gatanu, muri kumwe na Jewe Diane Ninahazwe.
Na Fide Niyongabo, ndabahaye ikaze, mwese mu biganiro byacu.
Akamunzi w'umunyapolitike wese ahari hose, aba ari mu Burundi, aba uri hanze, uri ahari hose, ngira nti munyapolitike, uyu munsi igihugu cy'u Burundi kiragukeneye mu nzira nziza yo kugira ngo iki gihugu kirengane bino bihe.
Uyu ni Silvestre Ntibantunganya yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi, ahamagarira abanyepolitike b'Abarundi kurengera inyungu za politike zabo bagashyira imbere ineza y'igihugu.
Leta y'u Burundi yemeye icyifuzo cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyo kugena Michel Kafando ngo abe umuhanuzi wiwe mushasha adasanzwe mu Burundi. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu murantunga, ishyirahamwe riharanira agateka k'abamenyeshamakuru Medecins Sans Frontieres ryatangaje uno munsi kuwa gatatu ko ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi bugeramiwe bikomeye. Abantu mirongo ibiri barapfuye mu ndwi iheze mu gutana mu mitwe gufatiye ku bwoko kwabereye mu ntara ya Kasai iri mu ruhagarara n'intambara muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Emmanuel Macron, umukandida mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa, yakomeye akaruru uno munsi kuwa gatatu n'abashigikiye uwo bahiganwa Marine Le Pen mu buraruko bw'igihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya ku buryo bunonosoye, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Tutangure ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Tutangure ku nkuru yerekeye Burundi. Leta y'u Burundi yemeye icyifuzo cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyo kugena Michel Kafando ngo abe umuhanuzi we mushasha adasanzwe mu Burundi. Alain Diomede Nzeyimana, icyegera cy'umuvugizi wa Perezida Nkurunziza, avuga ko ibiro bya Perezida byaronse urwete urwandiko rw'umunyamabanga wa ONU rugena Michel Kafando yahoze ayoboye leta mfatakibanza ya Burkina Faso ngo asubirire Jamal Benoma mu gutorera umuti uruhagarara mu Burundi. Ariko Nzeyimana amenyesha ko leta itararonka urwete nyenizina rwemeza iyo genwa, ariko ko yatanze uburenganzira ku igenwa rya Michel Kafando. Yagize ati reka ntishobora, leta ntishobora kwanga igenwa ry'uwo muntu, ni nzobere mu bya diplomasi y'imigenderanire mpuzamakungu, twizeye ko azokora igikorwa ciwe neza. Tasinsi Bomana, umwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, avuga ko yakiriye neza igenwa rya Kafando kuba intumwa idasanzwe ya ONU. Abandanya avuga ko kubona abanyagihugu ba Burkina Faso baramwizeye ngo arongore leta mfatakibanza inyuma yaho Perezida Blaise Compaore ahungiye igihugu byerekana ko ari uwo kwizigira. Yamaravuga ko afise amakenga ko nawe azohura n'ingorane z'uwo agiye kuzosubirira mu gihe leta itigera yemera umudiplomate ashitse ahabona amabi akogwa na leta. Ishyirahamwe riharanira agateka k'abamenyesha makuru Medecins Sans Frontieres ryatangaje uno munsi kuwa gatatu ku bwigenge bw'itangazamakuru ku isi bugeramiwe bikomeye. Muri raporo yaryo ya misi isohoka uko umwaka utashe ku bwene ubwigenge bw'itangazamakuru bwifashe ku isi, ishyirahamwe Reporters Sans Frontieres ryadomye cyane cyane urutoki ku bihugu birimo demokarasi mu kuvuga ko ubwigenge bw'itangazamakuru muri ibyo bihugu bwasubiye inyuma nyuma y'uko ivyo bihugu mu kiringo cy'umwaka urangiye. Raporo y'ishyirahamwe Reporters Sans Frontieres yamenyesheje ko gusubira inyuma ku bwigenge bw'itangazamakuru vyibonekeje kurushiriza mu bice aho abategetsi batwaza igikenye batsinze nko mu bihugu vya Pologne, Hungary na Turkiya. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Reporters Sans Frontieres Christophe Deloire yatangaje ku Buhindi ubundi uburenganzira udashobora kubahirizwa mu gihe ubwigenge bw'itangazamakuru utubahirijwe. Norvège, Suède, Finland, Danemark n'Ubuholand nivyo bihugu vyubahiriza kurusha ibindi ubwigenge bw'itangazamakuru. Korea ya ruguru iza mu kibanza cya nyuma. Radio ya Amerika Washington DC mwandanye kumviza makuru yo hejano hino twabateguriye mu karere ka Afrika abantu 200 barapfuye mu ndwiheze mu gutana mu mitwe gufatiye ku bwoko kwabereye mu ntara ya Kasai iri mu ruhagarara n'intambara aho ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU no munsi kuwa gatatu. Ibiro by'ishyirahamwe ONU muri Kongo MONUSCO byamenyesheje mu itangazo ko gutana mu mitwe kwabaye ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane mu buseruko bw'umugwa mukuru w'intara ya Kasai Chikapa hagati yabo mu bwoko bw'aba Luwa Luba n'abacowe Pende. Abo mu bwoko bw'abacowe Pende 200 barahasize ubuzima. Abacowe Pende babona ko aribo bakavukire mu ntara ya Kasai bagiriza ba Luwa Luba ko bashigikiye abarwanyi bazwi ku izina rya Kamwina Nsapu. Intara Kasai yaragiramiwe n'uruhagarara n'ubwicanyi kuva mu mwaka w'2016 bivuye ku gutana mu mitwe hagati y'inteko za leta n'abagwanyi bazwi ku izina rya Kamwina Nsapu. Abantu bagira kwijana barahasize ubuzima muri uko gutana mu mitwe harimo abahinga babiri bishyirahamwe mpuzamakungu ONU umunyamerika Michael Sharp n'umuswedakazi Zaida Catalan. Abarwanyi butegetsi bazwi ku izina rya Kamwina Nsapu bagirijwe n'ishyirahamwe ONU ku bwicanyi bukarije butari buke no kwinjiza abana mu mugwi wabo. Emmanuel Macron, umukandida mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa, yakomewe akaruru no munsi wa gatatu n'abashigikiye uwo bahiganwa Marine Le Pen igihe agendera ihinguriro rikora ibikoresho byo mu nzu rishobora kugara kubera ibibazo rifise mu gisagara cya Amiens mu buraruko bw'igihugu. Bamwe mu ariko bakomera akaruru Macron basemereye amajambo avuga ko Marine Le Pen ari president. Marine Le Pen yari yagendeye iryo hinguriro amasaha make imbere yaho. Macron yatangaje ko yaje kugendera iryo hinguriro kubera ashaka kuvugisha abakozi baryo. Yatangaje ko abivyumvikana ko abantu bashavuye mu gihugu ku ingingo zitegerezwa gufatwa. Avuga ko ariyo mpamvu yagendeye igisagara cya Amiens. Amiens nicyo gisagara Macron yavukiyemo, yagendeye icyo gisagara kugira yiyamirize ibyagirizo by'uko yafashe ibintu bimenenegwe mu ntango y'igikorwa cyo kwiyamamariza inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu ya kwitariki indwi z'ukwezi kwa gatanu mu gihugu cy'u Bufaransa.
Hano makuru y'ijwi rya Amerika avugwa ryane ni nomu yakurikirana iminsi yose nkano mango kuri radio inshuti ya bose yumvikanira ku FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika ku FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi naho mutsumvira ku FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Tongere tugire mwiriwe tu amakuru avugwa mu karere cyahere kucegeranyo cy'ishamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières mu gifaransa cuno mwaka. Ico cegeranyo cyasohotse no munsi cerekana ku bwigenge bwo kumenyesha makuru mwisi bubangamiwe kurusha uko vyigeze kuba mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC. Burundi nibwo buza ubwa nyuma bukaba bukurikirana n'igihugu cy'u Rwanda. Umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza yagicirya nino atubwira ivyinshi birimo.
Igihugu kiza ku isonga mu kubahiza ubwigenge bwo kumenyesha makuru ku isi ni Norvège kiri ku mugabane wa Buraya, ikurikirwa n'ibindi bihugu bitanu navyo nyene biri mu buraruko bwa Buraya. Ivyo navyo uko bikurikirana kuva ku cya kabiri ni Suède, Finland, Denmark hamwe n'Ubuholande. Mu bihugu 180 ishyirahamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe RSF ryagizemo amatohoza. Ikiza ubwa nyuma ni Korea ya Ruguru iri ku mugabane wa Aziya, ikakurikirwa na Eritrea yo muri Afrika. Ku mugabane wa Afrika igihugu kiza ubwa mbere ni Namibia kiri mu kibanza ca 24. Igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiza mu kibanza ca 43 kikaba catakaje ibibanza bibiri ugereranije n'umwaka uheze. Mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC, Tanzania ni ifise kibanza ciza ca 83, nayo Burundi bukaba ubwa nyuma ku nimero 160, bukaba bukurikirana n'u Rwanda. Mbega none n'izenzigura ishyirahamwe RSF ritanga ku manota yahawe Burundi n'u Rwanda. Duhereye ku Burundi bwatakaje ibibanza bine byose ugereranije n'umwaka uheze. RSF rivuga ku bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru vyunyutse kuva mu mwaka wa 2015 aho haba gushaka guhirika ubutegetsi. Iryo shyirahamwe risigura ko amaradiyo yigenga yaturiwe icyo gihe bituma havuka mu nyuma imenyesha amakuru biteye amashurwe leta gusa. RSF inamenyesha kwa amenyesha amakuru bahamagawe n'abategetsi akatari gake kugira ngo bahindure inkuru baba bakoze, ikabandanya gyibutsa kwa amenyesha amakuru baharurwa mu mirongo bahunze igihugu mbere bamwe muri bo bakaba baronderwa n'ubutungane bubagiriza ko bakoranye n'abashatse guhirika ubutegetsi. ishirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe linagaruka kwenyuruzwa ryo menyesha makuru Jean Bigirimana mu mwaka w'2016 nubatahura amenyerengero ryiwe nkuko bihana imipaka Burundi n'u Rwanda birakurikirana kuko Rwanda ruza mu kibanza cy'ijana 59 ico gihugu kirerwa ko naho cashizeho itegeko rishasha kuva mu mwaka w'2010 ryanatumye internet kwiragizwa mu gihugu cose amenyesha makuru babuzwa canke bagategekwa uburyo bakoramo inkuru gushikaho nabo nyene bihinduka ubuzima bwabo busanzwe RSF rivuga ko genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yatumye ibinyamakuru vyose bibuze bidahimbaye ubutegetsi bityo bifatwa nk'ibicanisha mw'abantu ritanga karorero kiradio yabongereza BBC igisata c'ikinyarwanda yugawe kuva mu mwaka w'2015 ishirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe rivuga ko naho muri iyi myaka iheze ataho nyangwa ry'agateka k'amenyesha makuru ryavuzwe rwose mu Rwanda bidasigura ko ritabaye ahubwo kwa rukubera benshi muri bo bataye bakomoka RSF rirangiza rivuga ko rifise amakenga kw'amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi k'umunani uyu mwaka mu Rwanda ashobora kuba intandaro y'uruhagarara hagati y'ubutegetsi n'itangazamakuru nubwo biruko u Rwanda rwungutse ibibanza bibiri umwaka ugereranije n'umwaka uheze icegeranyo cy'umwaka w'2017 cy'ishyirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe kivuga ku bwigenge bwo kumenyesha makuru butari bwigere bubangamirwa nk'uko biri ubu mu mwaka uheze abamenyesha makuru 74 nibo bishwe ku isi yose naye abarenga 345 barafungwa eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Beko kuri ko sindi kinyoma. Bege na zayo sindi nabi. Tukorengera gute bidutandukanya. Gutusenyere ku mugozi umwe. Inyishu ni mu gikino muri kirukuri mugiye kuba mukurikira kuri radio ijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolence. Urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera? Isango ntigutange.
Monica, muri kirukuri.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru inkuru yindi kiravugwa cyane mu Burundi janye n'imyaka ibiri rumanye kuri no wa gatatu genekerezo rya 2026 kwezi kwa kane mwaka wa 2017 mu gisagara ca Bujumbura habaye imyerekano yo kwiyamiriza ukongera kwitoza ubwira gatatu kwa perezida Petero Nkurunziza mu kibanza c'umukuru w'igihugu none nyuma iyo myaka ibiri hahindutse iki ku mugwa mukuru w'Burundi Bujumbura umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka yaciye mu makartiye atandukanye atubwira uko yabisanze
kwigerekerezo rya 2025 kwezi kwa kane mwaka wa 2015 niho mu mugambi CSPD nari ndongoye icyo gihe bafata ingingo
muradutunga ivyuma ntibisezeranye ijwi twari twasavye siryo baduhaye ariko umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka tubwire uko yasanze ibintu vyifashe mu makartiye atandukanye y'igisagara ca Bujumbura inyuma y'imyaka ibiri heze habaye imyerekano yo kwiyamiriza kwitoza kwa gatatu ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Petero Nkurunziza
ico abantu bose bafise umutima uko ndi cy'u Burundi no gukunda abantu bahurirako nuko ivyo byashitse byakomerekeje cyane u Burundi bwacu igihugu cyarakomerekeye cyane iyo byerekana yuko buri kintu gihugu cyacu
mudutunge ibihunga bw'ivyuma ntiburi ko buradukundira iyo nkuru ya Evariste ni vyakunda turayigarukako ariko imbere yaho tubanze duhe ijambo wahoze arongoye igihugu cyo Burundi Sylvestre Ntibantunganya ahamagarira impande zose kurengera vyose bagashira hirya nino inyungu zabo za politiki neza y'igihugu ikaje imbere tumutega amatwi mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije
ico abantu bose bafise umutima uko ndi cy'u Burundi no gukunda abantu bahurirako nuko ivyo byashitse byakomerekeje cyane u Burundi bwacu igihugu cyarakomerekeye cyane iyo byerekana yuko buri kintu gihugu cyacu hari ingendo itegura guhinduka haba mu batwara haba mu bipfuza batwara haba mbere no muri bene gihugu bonyene tukama dushira imbere kubaha no kubahiriza mu bidukora byose ubuzima bwa muntu tukama dushira imbere gukunda igihugu cyacu gishyira imbere ya byose tugashyira imbere y'ubwoko bwacu tukagishyira imbere y'imigambwe yacu tugagishyira imbere y'ibindi byose usanga ari kwita yumvira twasanze biza kuko twasanze icyo gihugu kiriho kandi tuzogenda tukagisigaho
mwavuze ikibazo gihambaye cyane cyo guhinduka ariko si ibintu byoroshye muziko mu Burundi haheze imyaka n'imyaka indyana hinzo za mazashitse hahirgiye gitoyi gusa cagahengwe ikintu abarundi muri rusangi bakwiye gukora haba abanyapolitiki bose baba bari ku butetsi baba abavuga rumwe na leta ikintu bokora kugira ngo bahe amahoro abarundi bajuragijwe kuva kera niki
inyisho je bupa ni hagira ubugira ngo giye guhimbika ntaka canke ntaka burya mu buzima bw'ihugu bura hariho ibihe bucamwo igoye wibaza uti mbega ibyo bihugu bizokogorora gute urumva yuko indusha guhinduka bintu hakubera iki bihinduka kuko haba habonetse imbondeza tujye imbere y'abandi zigira ziki ijabaye muri imyaka idushora komera kubibandanya reka tubihinduke abantu ntibabe imbohe ahubwo baraba imbere babone icyo gukeneye gusumba uko byari bimeze mu myaka iheze utyo uzosanga duteye imbere naye handi tugiye turazirikwa na kahi ona ni kari cyane na cyane cyane umurongozi biraheza akagukagora ingene ushobora gukora guteza imbere ibindi
kuba imboneza ni ikintu muvuze gihambaye cyane rwose ubu ikintu cyokorwa kugira ngo ayo mahoro agaruke mu Burundi abarundi basubire kwidegenza eka abarundi bavavanure niyo mutima w'imyane ataho zihagaze icyokorwa nikihe turabona ku biganiro umengo ntambwe nini biriko biratera mu gihe hoko gwiye
nta yindi nzira atari kuganira ntagira wibaza ngo byosubize inyuma intambwe kuri bishaje kuri kuriya kuganira bishobora mbere no gukomeza intambwe igihugu kiba gishitsemwo
hari abarundi benshi bavuga ko kuganira ibyo biganiro kenshi na kenshi ari biganiro bituma abanyapolitiki bonyine bumvikana ugasanga ibibazo byo kumuzi ntibitorewe inyishu bakaba bavuga ko ikintu cyiza ahubwo nyabuna ari uko abarundi bo kwitegura bakaca mu matora ikana demokrasi igatsimbatara aho muhabwa kuri mukanya gato
cyangwa sindi bado yuko abarundi ayo mahindago abarundi banyavuga bati iyo abanyapolitiki bumvikanye nta ngorane zo mu gihugu kandi ugiye kuraba na kahise ka kino gihugu ingorane zose cagiye kigira nta nimwe yavuye mu gihugu hagati cyose byama biva mu baharanira ubutegetsi araba buriko cyangwa ashaka kugushikira igihamba rero no kumenya yuko ubu hari inzira twafashe yo gushikira ubutegetsi no kuza kubaza abanyagihugu bonyene
mu kanya gato cyane rwose muri mu banyapolitike perezida Sylvestre Ntibantunganya bari bakinjiye mu gihugu eka kubera uruhagararwa ari mu gihugu muri iki gihe hariho abanyapolitike benshi cyane rwose baba hanze y'igihugu akamwo mwotera abanyapolitike nakahe akamwo mwotera leta y'Urundi nakahe mu majambo make
kiguye majambo atomoye ko ntare nahunze igihugu narasiguye ibuzare zaratumye mba ndabangiriye ndi hanze ntibyo byavuye kuri jewe ico kitihwe akamwo nte mu nyapolitike wese hari hose aba ari mu Burundi aba uri hanze uri wahari hose ngirande mu nyapolitike uyu munsi igihugu cy'u Burundi kiragukeneye mu nzira nziza kugira ngo iki gihugu kirengane bino bihe dutegure kazoza twese umwe wese yirengere umwe wese arabe icankenegwa yumvirize uwundi
perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
namwe murakoze cyane
Nuko rero tugaruke kuri ya nkuru vyari vyanse ko twumviriza umunyamakuru wacu Evariste Nziko banyanka tubwira uko yasanze ibintu vyifashe mu quartier atandukanye gisagara ca Bujumbura nyuma y'imyaka ibiri habaye imyerekano yo kwiyamiriza kwitoza kugira gatatu ku mukuru w'igihugu cyo Burundi Perezida Petero Nkurunziza
Kwigerekezo rya 2025 kwezi kwa kane mwaka wa 2015 niho mu mugambi CDD nari ndongoye icyo gihe bafata ingingo yuko umukandida wacu azoharanira igice cy'umukuru w'igihugu ari nyine cyubahiro Petero Nkurunziza ko mu mbaga rero muti mbega kuri iyo ngingo mwafashe hari cyo muyivuga ko iyo kuba mwatanze uwo mukandida nagira ngo bwa mbere ho mbanze nkeze n'icyubahiro Petero Nkurunziza kubwira n'ubukerebutsi bwiwe wiwe kukungene mwino miyakiri ya bifashemo naho mwene hari ibihugu ya duhai mgoongo ya kadufatiri hana mwukule mwabibuze dufashingi ingo yungutangu mkandida yukura mwenzi iza yitoze kujitiki mkamsen vestede zo wigihugu mwagari mkuri wigihugu hachi hana migu mwuko yitarike mwino yunosanda nagira yonda wazire yuko kwa ava kwa shinga mkandida yukura mwenzi iza sange kwa ava kwa alidushinga uundi mkandida jani mwumu kumalo nye yara ya kitele kimi na yunosanda tuzo kwezi kwa kane mwakambi vina chunga lata yari kuwa kujanye mwumalo nye yara kuko njivari kwa gwanya umukandida njivari kwa gwanya umugambe wos umugambe sen vesti nyo yari zumbeo mwuku
mwamu fise imenye ito vyareka na ilo vina umushkiri
ego sora fise imenye ito kuko nagianda kugire yuko mberi yuko na matora aba mberi yuko na matora aba njivara buku yuko bashaka ko ubutegetsi bwose bukomoka ku mugambi w'Ubwongereza buhava bwose ku Burundi ibyo byaravugwa abari mu migambi tuvuga hamwe na leta barabivuga ni kuvuga rero ko kuba twarashizeho umukandida Pierre Nkurunziza yabaye imbarutso gusa yo kugira ngo baronke icyitwara kugira ngo yanigumuko ibe ariko nababwiye yuko uwo twari kuza nawe akomoka mu mugambi w'Ubwongereza yanigumuko yari kuba kuko ntibarone umuntu barone ubutegetsi bwose
amakuru batangaza cyane cyane abatavuga rumwe na leta avuga ko biyamirije cyane cyane ikiringo cya gatatu ni muyemera
ariko yemera kubera ko ikintu yemera nuko inzira zose zerekana yuko mukandida w'umugambi w'Ubwongereza Pierre Nkurunziza yarakwije igisabwa n'amategeko zarakurikijwe ariko naho zakurikizwa zazemera ntibazitaho ntibari bazimizwe kuko nkuko nakubwiye intumbero ntiyari iyo intumbero yo kuvuga ibere ubutegetsi bwose noneho ni nabyo ubona nuno munsi ega kujya gufata no igihugu kujya gufata igihano Burundi ni kugira ngo bananize intwaro y'umugambi w'Ubwongereza hanyuma noneho abene igihugu bayimube hanyuma kuzeko
gusenyura ubutegetsi imigomoko ibihano ivyo vyose bisa n'ibintu ataco vyashitse ko ariko icigaragaza nuko mu Burundi uarundi bakenye ikabukene n'ubwinshi ikana umutekano urumva abantu bapfuye hijya no hino ibiganiro ntibisa n'ibiko biratera imbere ikintu kubwanyu co tuma abarundi muri iki gihe gushika no mu Burundi wo kumutumba yumva ko afite amahoro tikeka ko hari umuntu ashaka kumuganagura cyane ika umutekano we wifashe neza ikintu cyo tuma Burundi bwogorora muri iki gihe inzira nyayo ni hiye
je nibaza ko ikintu twiko turacamo nk'abarundi nibaza ko hari n'indi ntugo byinshi ku isi yakiye muri ino bihe cyo twiko turacamo no kuvuga ko ikintu twiko turacamo nevuga nti ikintu cyo kudukebura nk'abarundi kugira ngo tumenye uko tatezwa kwa matuzere nize ahano kugira neza yuko ibikorwa bikuru bikuru igihugu kiba gikeneye nk'ibi byo guhemba abakozi n'ibindi bikorwa bitandukanye uno munsi biriko birakorwa ukuri kwamye bivanye n'uburyo turonka hano mu gihugu nyine ukuvuga rero kuba hari abatwugariye ko bahora baduhaye imfashanyo bakugara byaduhaye kwikebuka kuraba noneho mbega nk'abarundi dushoboye iki twebwe nyine ukuvuga rero nagenda kugire ko ibi ni iby'umwanya muto nimba mubuti abarundi barakenye ibi ni iby'umwanya muto ejo twarabonye neza ko tugeza gukora kugira ngo tuduteye imbere nk'uko ibindi byateye imbere ubushinwa n'ahandi uno munsi ibihugu bikomeye kubera ko byavuye hasi abene gihugu bo mu gihugu bakava hasi bagakora bakarondera uburyo bwose bakimbura kugira ngo bashobore mu ruhande runini rubaho kwibako ibyo rero turimo uno munsi nibyo bigitangura birababaza birafata akanya ariko ndakubwiye yuko Burundi ejo cyangwa hirya y'ejo buzohaguruka amakungu agatangara
nuko rero mwongere mudutunge kandi muturanye kuko ivyuma bitatwereye uno munsi mwumvise ko mutariko mukurikirana inkuru y'umunyamakuru wa Evariste Nziko Banyanka ubwo nyabuna mariko mukurikirana Pascal Nyabenda yahoze arongo uyu mugambwe CNDD-FDD igihe uko kwitoza kugira gatatu k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bimenyeshwa ariko mwe make inkuru ya Evariste Nziko Banyanka uko yabisanze nuko amazu amwamwe ari mu kumutakura ubu unye atagiramwo abayabamwo ni mu gihe icegeranyo c'ishamwe rya onugitaho impunzi geruka kwerekana yuko abantu bagera ku 500,000 ariyo bahunze kuva haduka izo ntureka za politique mu gihugu cy'u Burundi. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru umunsi mpuzamakungu hariwe kugwanya indwara ya malaria mu Burundi wahimbaje uno munsi ukaba wahimbarijwe mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'ico gihugu uyu munsi rero ushitse mu gihe leta y'u Burundi heruka gutangaza ko malaria yamaze kwitwa ikiza ivyinshi ku ino nkuru tubaza umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabibana
Ichivugo tuno mwaka ugize 10 uyu munsi muzamakungu ware ugwanya malaria uhimbajwe kigira giti dukore ibishoboka byose dutuze malaria kugwego gw'igihugu uno munsi wahimbarijwe mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'u Burundi intara iri mu ntara 9 zasinzikajwe niyo ndwara ya malaria nkuko biboneka mu cegeranyo c'ubushirangandi bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida mu Burundi ibaro dukura mu biro bijejwe amagara y'abantu muri iyo ntara yahimbarijwe mu uno munsi muzamakungu vyerekana ko bagwaye iyo ndwara baje kwivuza bangana n'ibihumbi 90 n'ijana na 13 mu mezi abiri atangura no mwaka w'ibihumbi 2017 ukwa mbere n'ukwa kabiri ukoreye kuri ivyo biharuro usanga ibice 31 n'ibice 8% vy'ababa muri iyo ntara iri mu buseruko bw'u Burundi bagwaye malaria naho ku rwego rw'igihugu muganga Dionise Niyonizigiye arongoye umugambi w'ibujeje kugwanya malaria mu Burundi amenyesha ko abantu barenga 60% aribo bafatwa n'iyo ndwara mu bagwayi bitura amavuriro atandukanye muri abo 55% bafatwa na malaria n'abana bari munsi y'imyaka 5 abantu bitaba imana bari ko baravugwa nawo kwa muganga 39.6% bapfa bahitanywe n'indwara ya malaria muganga Dionise Nizigimana arongoye umugambi w'igihugu jeje kugwanya malaria mu Burundi avuga ko leta y'u Burundi yamaze gusohora ingingo yo kuvura abagwaye indwara ya malaria ku buntu
bavuga yuko mu gihe cy'ikiza cya malaria imiti bayitanga ku buntu imiti itangwa ku buntu yabamaze kunyumviriza baramaze kumva yuko nkimiriza ahubwo abene gihugu yuko batogira ubwo bavuga yuko bagiye ku bataronka amafaranga yo kugura iyo miti mugabo yuko ugiye kwa muganga yuko iyo miti uzoyironka kuvunda ugambire ho murazi yuko ijya miti yo kurugezo kwa mbere yarisanzwe itangwa ku buntu kuri bose ijya artisanat amugiye akini kongure imiti yagugwa nayo nuko ari imiti commercialize ni imiti ya kinini umuti wa kinini rero ni wacha kurondera hajya muri novuga muri pizza hajya kuri bajya bigenga ujya urumva zo kuri hisi mugani wagenda mu ntuzeye mu mavuriro ajya novuga public hajya a twaramaze kubitangaza kumbura kize ubirenga ko mu dusanzwe dukorana muri cyo cyo tuzobikurikirana
uyu muganga arongo uyu mugambi w'igihugu jeje kugwanya malaria mu Burundi abandanya avuga kuretse kuvura abagwayi ba malaria ku buntu hariho n'utundi twigoro leta y'u Burundi iri kirakora ifadikanije n'abagira neza bayifasha mu kugwanya ico kiza
ikindi kwakoze OMS yarashoboye gutuma ko abahinga basanzwe bakorera muri OMS Afro Brazzaville baraje inshuro zibiri baradufashije ubwa mbere baraja ku rubuga kugira barabe ukuntu abaganga ariko baravyifatanwa barabe yuko ariko barabikora neza ubwa kabiri badufashe kurondera impamvu zoba zatumye habaho icyo kiza cya malaria nubwo bagira yuko nubu hariho abari ngaha novuga iby'imibu ariko aradufasha nubwo ibintu byo gupompa ari muri iyo mese ari ngaha ariko aradufasha mugabo abandi baramaze gusubira inyuma kandi nibaza yuko bakoze igikorwa gishemeye cyane
Senkomo Elam umunyamabanga nahegaezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza sida mu Burundi amenyesha ko hari umugambi ugiye gutangura vuba bwango bwo gutanga imisegetera iri mu imiti y'icimibu ku buntu mu ntumbero yo gutuza ico kiza mu migambi yindi leta iri kirashira mu ngiro nkuko Senkomo Elam abimenyesha no gupoma imiti y'icimibu mu bibanza byamwe abantu benshi nko mu mashuri asuburaro amakambi ya gisirikare n'igipolisi mu Cankuzo Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Mbere ko dusezerana tubirutse inshamake makuru twashikirije leta y'u Burundi yameje cyifuzo cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyo kugena Michel Kafando ngo abe umuhanuzi wiwe mushasha adasanzwe mu Burundi ishyirahamwe rihananira agateka k'abamenyesha makuru Médecins Sans Frontières ryatangaje uno munsi kwa gatatu ku bwigenge bw'itangazamakuru ku isi bugeramiwe bikomeye ni muri raporo yaryo ya misoro ku mwaka utashe ubugeni bwigenge bw'itangazamakuru bwifashe ku isi abantu 20 bapfuye mu ndwi mu gutana mu mitwe kwabereye mu ntara ya Kasai muri Repubulika ya demokrasi ya Kongo shuti mwakurikiranye ibiganiro turatwa bafite kuri saha niho bigarukiye tukaba dushimiye abadufashije ku buhanga bw'ivyuma engineer Peter Handley tushimiye kandi na Fazo yageranije ibiganiro twabashikirije kuri mikoma ari kumwe na Jean Fidel Niyongabo
na Diane Nahazwe tukabifuriza kugira amahoro mu banyu